yenera no gwaruka ugusubira kuba igihugu kirango bamahoro n'umutekano ku barundi bose
gwaruka wabo uri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawo radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
baramukije mwese muri komuniza radio inzamba agateka kawe kaze mu kiganiro ndafite ijambo cy'ugwaruka uno munsi dushimikira kubyashikirijwe na Albert Shingiro arongoye ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ku bihugu byafatiye ibihano u Burundi
ndafite ijambo
Itariki 9 uku kwezi umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yarasabye ibihugu byafatiye ibihano u Burundi kwisubira ko bikabikuraho ataruko naho avuga ko u Burundi bwo cyabufatira ibihano ibyo bihugu yabivuze inyuma y'inama yarahejeje kugirana n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi Tuvirize bimwe mu byo yabwiye abamensha makuru inyuma y'iyo nama.
Nabasavye yuko ibyo bihano bafatiye u Burundi n'abarundi batatugishije inama yuko kuvyukuri muri ibihe turi mu bidashobora kuronka isiguro yuko babwirizwa kubikura bwa vuba kandi atagisabwa. Nabwiye yuko u Burundi mu gihe bihano byo guma bibandanya kandi tambo ihari ko dushobora natwe nk'abene gihugu barundi nk'igihugu ciyemera kandi igihugu cigenga yuko bandanje bafata ibihano natwe dushobora kwasubiza mu ndumane hari byo bita mu gifaransa reciprocité byo bihugu navyo birafise imigambi ngaha bifisemwo inyungu navyo nyene shwa natwe mu gihe byo bandanya gufatira natwe ibihano kandi mugabo sivyo twoshira imbere tuzoguma tuyaga nabo ivyo byo fatwa ari uko barengeje urugero uzokwama mugane wa wawundi dukubitwa ikofe kwitama tugadutegira indi hazoshigeho natwe dusubiza tuzoguma dutegitama bakubita gusa kandi baduhora ubusa
Tuyutse ko kuva mu 2015 Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubumwe bwa Buraya bafatiye ibihano u Burundi kubera ihonyangwa ry'agateka kazina muntu no kudahana abarigira kuva hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo kikira gatatu cya Petero Nkurunziza. Bamwe mu bafatiwe ibihano harimo umushikiranganji wa mbere muri leta y'ubu hamwe n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere ry'amakomine n'umutekano muri ibyo bihano harimo ugufata amatungo yabo babifatiwe ari muri ibyo bihugu hamwe no kubabuza kuja muri ibyo bihugu ubumwe bwa Buraya bukaba buherutse gufata ingingo yo kongereza ikiringo cy'ibyo bihano ugwaruka ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji Albert Shingiro mubivuga ku iki mukanya turabaha ijambo
Mutima abana bimana bacuri himba imani ramwingingingga bitisha kunumwa yayo mose farao farao
dore kuri Patrick ari mu Rwanda ati leta niyihatire gutorera umuti cyatubi Burundi ufatigwa ibihano kuko izindi ngingo yofata atacuzomara
Ibyo yavuze ryari jambo ry'akababaro ryari jambo ry'agashavu ariko kandi ryari jambo rijanye n'amasantima novuga ngo iyo umuntu ababaye cyangwa iyo umuntu mubwiye ukuri ukuri kumugeze ko avugana agashavu rero umushikiranganji biragaragara neza yuko yagize agashavu cyane karenze kubera ko ivyo bihano ivyo bihugu byafashe bifise uburemere bukomeye ku iterambere n'imigambi y'igihugu aha twovuga neza iyo uravye harimo ico novuga kwitiranya ibijanye na souveraineté hakabaho no kwitiranya responsibility canke ububasha umwe wese abafise mu migenderanire ku ruhande rumwe aravuga ko bakwiye kubaherekeza mu iterambere ryabo canke mu migambi yabo ariko ntavuga no kuri bindi igihugu gitegerezwa kubahiriza kugira ngo gishobore kwemererwa n'ikindi gihugu kuba byogiranira imigenderanire na cane cane ko tuzi yuko hariho amategeko mpuzamakungu canke amandi mabwirizwa mpuzamakungu ajanye no kubahiriza agateka kazina muntu demokrasi na politike ibereye kuri buri munyagihugu idakurikizwa Ero mico gihe novuga yuko ivyo ari karakora inyungu nyinshi ntiziri mu Burundi zabo bantu uravye neza ziri mu karere kibiyaga binini muri rusangi rero inyungu naho bavuga ngo baragize ibihano bafata ntacho byo mara ntacho byo hindura kuri ibyo bihugu kuko ni bihugu bisaba bikosanzwe bikomeye n'amashirahamwe afise uko yifashe nabwo novuga yuko nkuko yabivuze ngo haraho bageze nibakomeze bashake uburyo bubahiriza ibyo basabwa kuko yaravyivugiye kandi yabivuze azi yuko hari ibyo batarakwiza batarakora neza nibakomeze noneho bashake gutora inyishu z'ibibazo bihari ama bazobone kuronka uruvugiro
na Idrisa ari mu kambi y'impunzi yamurongoye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asaba leta kwigenza neza kugira ngo ibihano Burundi bwafatiwe biveho Hector ari muri Malawi ati bashikiranganje barakwiye kwitondera imvugo bakoresha
mu mwe kuri kintu abashikiranganje bacu mu kuvuga ivuga batiyumviriye icyo bavuga kubera bobo ndavye nk'abagize leta benshi barafatiye hano abashikiranganje fatiye ntibajya hanze bameze nk'imbohe zuhe mu gihugu aho nyine muri uko nk'ugwaruka tukijya hirya no hino kurondeza ubuzima kohereza mu gihugu cyacu bwa zimbye bw'abaye indasi tujya hirya no hino kurondeza tubona ko twari twaduhohotera cyane ku buryo buteye ubwoba kuko tugiye duhura n'ibibazo bikomeye kubera leta yacu kuko leta y'iwacu ntakikora mu makungu ntakikora mu bindi bihugu bibanyi zihirya no hino abarundi bagiye gusaba cyane bariko barakorera ubuzi iyo bagiye gusaba akazi cyane bakorera ubuzi busanzwe bagiye kudandaza bagiye gutembera usanga dufise ibibazo bikomeye cyane iyo twagiye kwa muhugu kubera iki leta yacu ibyikora nitwe tubyishyura se wabyishyura ubona ngo ni batwaye bana babayeho neza imiryango yabayeho neza mugo twebwe nitwe imiryango yabayeho nabi leta natwe yabacu twafashije babayeho nabi cyane kubera ibyumvo za leta yacu twe tubona ko ahubwo akwiye kwifata agashi bakumva ko bakorera igihugu bakikorera ku bwabo n'imiryango yabo gusa bakorera bene igihugu n'uso kumva ko bakorera bene igihugu kuri kumviza amakungu cy'asaba ahubwo bakagikora gikurikiza hari bari kugira amakungu kazi kuko ibyo bihano bagafasha niyo tugiye hanze tukaboneka nk'abantu usa tukubona ku biri koko ubu n'uso dutuye hanze y'igihugu tuboneka n'ibikoko ntumeze nk'abantu basanzwe tunusaba ahubwo leta y'Uburundi n'abashyikirangaje ariko kubisubira kumva ubaza baravuga bugahindura
Vicky ari mu Burundi abona ko iby'umushikiranganje Albert Ashingiro yavuze bifite ifatiro kuko tacho tuma ibihano Burundi byafatiwe bigumizwaho
yayo yavuze gato cyane kuko ni kimwe gituma ibyo bihano yagumye ku Burundi aho Burundi bwafashe inzira ya demokrasi bwafashe inzira ikintu cyo gutegura amatora agahera igihugu kikaba kimwe ituze niyo si Burundi gituma ibihano byagumye bihari nubwo batabaga abantu bafite ibihano wala ihano bifatiye guki barabaye guki n'ibintu bafishyura kuko kutambura ibintu gatanu hanabaye amatora na cumi hari amatora ya cumi n'atanu hari amatora ya cumi n'umunani hari amatora ibirasinzi nayo ibintu mirongo ibiri arayatse kuba ari amatora noneho nibyo bihano bifatiye guki noneho cy'u Burundi kiri mu za demokarasi kuko nta kurinda biri mu Burundi nta kintu ibyo bihano uba batabo wabo uba kuba bafatiye iki rero yayikuyeho kwe kwe na atwe nuko nsanga gakivuze ni kuri nake gabana tikuke kwa kufasanya mu nuko nakakuhe ubu kuponya kutinyuma yigi hana bange na kwe kwe kuye ho nsanga kwe jo jo gen kuko na kuma ta fisemba muntu mwise muntu atakugom kuko haja anyi agafuni kabaga rubumwe na karenge bwo no mama ta usuba so kai wacu tubaki na kuwanguya rero ingo sanga yafashe niyo nyine kandi nziza kuko twebwe turi mu za demokarasi abo rero babagire ibihano nabo nyine biyubatse icokire ibihano bihaguma ni kiki
nato nawe nyine ari mu Burundi ati ukudashiramwo ugushaka mu gushyira mu ngiro ibyo Burundi busabwa ngo ibihano bwafatiwe biveho bituma ugwaruka ruhahombera byinshi
leta nige hamwe yombi cyane za ibane n'ubwo ari abantu b'ingenzi leta yo kon n'ubwo za mutanga cyangwa kandi cyabonde cyabonde rwose arona ubu ndahana nkari hanze cyangwa mera cyabonde ugaho kera urundi udasi bendera n'ubwo namakungu ubwo atakabonde rwose bo nda bari muri leta ntacyo bahomba kuko n'icyo kwaba hagu muhamed neza arahona cyangwa yarangwa cyangwa 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 Osenenge ndayibendera nge yimurundi nande makungu ari hari asanga ubakamwe bari ko bagenda kuranda kumande ari ubu kandi kanye ubakatse biye gukora cyangwa ngamaye tanwe abantu yandwa kadanye rundo bakaza nitaye bagatanga ubu
karamu yakomani cy'umutima abana bifura baratikira izuti zose zicikamaraso imani yamwingingingingga ararahira mbere ararengwa farao 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 farao
iganiro tukiwandarize kuri Karen ari muri Uganda arongoye muhari w'ugwarukamije ati ntashaka abarongoye Burundi bafise cyo kubaheriza ibyo tumu Burundi bukurwa ko ibihano
yerekana neza yuko leta aserukira tarota ihesha kumabi birwa barakorera abarundi muri rusangi ko ari umugambi ahubwo bafise guko ne ntakintu kizima na kimwe bigeze berekana kuva Sende David de ija ku butegetsi atari gutoteza abantu kunyuruza abantu gufata abagore n'abakobwa ku nguvu gushikisaha eka noneho no gushimangira koko kwerekana yuko barese ndayishimiye aramutswa uburundi no munsi ko ari samuragwa koko umuhisi inkuru nziza nkuko yari yabivuze arerekanye ahagaze katakiye na kimwe yaje guhindura ni gatinya shengero nashobora kuja habandi bari nuko inyegeze inyuma y'Imana bamanipira abarundi ariko ivyo vyose biriko birata igihe kubw'ivyo rero je nibaza yuko abarundi bonye n'ubwabo bokanura bakamenya ikwiriye kuko nibaza yuko iyo ari nyishu iboneka neza yo kwereka abantu yuko atampinduka nimwe umuntu yo kwitega kubategetse no munsi bahari kuri leta no munsi hari ko ngira niko kuri kwabo nibaza ko kwashira mu ngiro ivyo bateguye gucyo rero abarundi bomenya kugwanira gateka kawa bakiga ukuntu igihugu kizoheza kikaronka amahoro kava mu ngorane.
Nelson ari muri Kenya ati leta iri kwita abarundi mu kaga mu kunyegeza ukuri ku biriko biraba
uburundi n'igihugu kitishoboye cyane gikenye ku isi igihugu hafu n'ikigendera ahubwo abajeje gutegeka ibintu ahubwo bagica mu manga babandanya ahubwo kugitsindagira rwose bigatuma kuganya igihugu bacu bacu twakugwa ubuzima kuko birababaje cyane uri kurabona nk'ikiro cy'umuceri kigeze ku 2500 cyangwa birenga n'ibyerekeye kuki kukwihagarara kacyaki n'iki dufite mu gihugu kandi nuko abatwara igihugu sizi ko bavuga ngo n'ubwenge bwabo bashyizeho cyangwa n'abantu atabwenge bagira cuma ari ibintu abantu baguma bajyana kubera inzara intambara zikaguma ziri ngaho kubera inzara kubera iki abo ku rwego rw'igihugu bo baregeranya amafaranga bakayashyira hamwe kandi bakwiye muri twebwe mugabo nzamenye ko abanyagihugu bakiwa cyo cyapfa bagaca bavuga ngo ajye gufatira amakungu ibihano ariko ubu Burundi bw'iwacu cyoze bwo gufatira ibihano amakungu gusa ni ukuri birababaje cyane nka twebwe iyo tubonye hari abantu bari kwaranduca mu kaga nk'abo kandi basabye kurana ibintu kutubona abantu baciye ubwenge barongoye abandi bakaduca mu kaga aho bwa kutuzamura bakabandanya baduhagarara ko uko byerekana ko ari kuduhagarara ko kerekana ingorane aho ziri kuko burya bavuga ngo umuti umwe ntiwigira inama buriya igihugu cy'iwacu kiri gutabwa mu manga ku rwego rwo hejuru ku buryo tubona ko bigoye cyane ku bwanjye ni nk'uko ikintu nabona cya mbere ni uko bari kwerekana yuko ingorane idafite mu gihugu cya mbere gukekana ari muke cya kabiri ubucunzi bwifashe nabi ibyo bintu bibiri biri mu bintu bituma igihugu kigira ubukene cyane byari no kwigendera ku butegetsi n'ibimenyetso kuko ibyo bintu mbona ko byinshi iyo bimaze kuba bimeze nk'uko hanyuma politike kuko politike nk'iyo kuvuga ngo twebwe turishoboye kandi icyo tuyishoboye
Dusubire
mu Burundi Gael ati abategetsi b'u Burundi amajambo bashikiza yerekana ko ibihano u Burundi bwafatiwe ataco bibabwiye kuko bigira ingaruka mbi ku Barundi bato bato.
Egeno vuga ko ari ukubandanya bakora ibintu bituma u Burundi buguma bwiyukaranye buguma bura ahantu ntabwo nyene ndetse bigatuma na twebwe Abarundi turaho nabi cyane kuko turavye u Burundi aho buri ibyo kwiba ko ntabyo bishoboye na buke buke ko kuva mu 2015 byiyukaranye ubutunzi bwari busanzwe butameze neza bo byarunyutse ibibazo bikomere ugwaruka ntirukironka akazi naruheta amashure reka mu gihugu no mwiheburo rero novuga ko biri muri urwo rukurikirane ego gufatira igihugu amakimugongo igihugu b'u Burundi nabo tukaguma tumerewe nabi cyane n'ahandi u Burundi si nibaza ko hari bihano bwafatira ibihugu vya Buraya canke ibihugu vya Amerika ariko nkabona twebw'u Burundi ahite twari tukibikeneye muri byinshi kuko mu bisata bitari bike nivyaradufasha tukabona no kwisununura ariko ugiye kuraba ubu ibintu vyarunyutse nkabwira uwo mushikiranganji na leta akorera ko bogabanya imvugo itabereye kuko bobo ego bizobashikira bateze nkurigeze kuvana naho mukate wasigara umwe uzoshikira we ego bashikirwa bateze ariko arakwiye kugira n'impuhwe z'abana b'u Burundi.
Eme ari mu Buyapani ati abarongoye igihugu bari bakwiye kwitaho kazoza kabo barongoye mu kurondera gutora inyishu y'ibibazo biriho aho kubitera.
None u Burundi buzohinduka ryari kwabo badutwara muri iki gihe n'ababyeyi bacu ukaraba ukuntu u Burundi buzohinduka ukabibura cyo batwica mu mutwe meme si nta fyuca tubona ukuntu tuzobaho. Ni gute bakwiyumvira bakicara hamwe umunsi umwe bakaganira hagati yabo inzego zo mu Burundi bakagana ati turashaka guhindura u Burundi kandi guhindura u Burundi ni ukuvuga ngo ni ukuganira impande zose amakungu ihugu bindi bakadufasha natwe tugafashanya nta muntu yibako ahubwo umuntu wese abeshanyaho n'uwundi nkatwe tuba mu mahanga ariko iyo urabye ahuba nubwo kenshi tubona ko ari amayetaje kabona amabarabara ariko urabye imibereho ngasanga u Burundi nimba kugeza umuntu yobamo ntibike buke baraba ukuntu kubera nimba ari we urongoye izo nzego menya ko umwana wawe ejo n'ejo bundi ashobora kubaho neza gutegurira kazoza igihugu utegurira n'umuryango wawe iyo ugize plani nabi n'umuryango wawe urashyikirwa nubwo waba ufite amafaranga angana gute warainvestinze amafaranga menshi cyane umuryango wawe nawe uzoshyikirwa kandi umuryango wawe uzokwidoga nk'abandi bari babayeho nabi ntibaturabira ukuntu hoshyamo imiyaga bumvikana impande zose baraba ukuntu urwaruka turimo turakura turimo turiga turaba ukuntu natwe twobaho tuvuga ati tugiye guteza imbere igihugu cyacu turashaka ko cyotera imbere ngiye ndababara nka buri kintu navuga ndavuga ati none aharenganye hararenganye kubera ko dushobora kurondera imbere heza murashaka tugume mu ntambara murashaka tugume mu gutongana murashaka tugume mu byiyumviro bibi politike yo mu Burundi njyewe ukuntu ndayifata mbona ati umuntu yageze ku ntwaro aharura ibyiwe ku ruhande rwiwe gusa sekirite mu Burundi n'ubu hari amakuru nzanumviriza nkumva ngo abantu baricwa 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 kandi abantu bicwa ntago ari abo ba politisi abantu bicwa ni ba bantu bo hasi harimo ikijumbu umuntu wo hejuru azokirya barimo igitoki umuntu wo hejuru azokirya none nyimba dushaka ko abo bantu bo hasi batabaho wowe wo hejuru uzobaho wenyine.
Farao yakomanije umutima atera inzige mu gihugu cyose atera ibihute nkatera urubura atera ibyago by'amoko yose amarira n'intunu hose. Farao, 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 Farao. Gogo kimara murabo kwa isinzi jabanu jaratikie hahanga menye nimbasi.
ikiganiro ndafite jambo cyo kuri uyu wa gatatu tugusogerere yaha kwa cinja nino ibyashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu kubijanye n'ibihugu byafatiye ibihano Burundi hari uvuga ko ibyashikirijwe na byashingiro bifise ifatiro kuko Burundi ataco tuma ibyo bihano bibugumako abandi bakabona ko Burundi bwo kwitaho nyabuna gutorera umuti ibyatumye ibyo bihano bifatwa aho kurondera guhangana n'ababifashe iki kiganiro mwagishikirijwe na Fafuta Yange turashimiye mwagize icyo mushikirije namwe mwadukurikiye twifurije kururanirwa
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.